Murumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankuse, ninjye basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Reka rero duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramutse neza.
Mwaramutse Eugenie. Watowe kuwa prezida muri Leta Zunze za Amerika, Joe Biden ategekanya kugena abambere mu bazoba muri leta yiwe ejo ku munsi wa kabiri. Byashikirijwe n'umwe mu bafasha biwe ejo ku Imana mu gihe prezida Donald Trump yasabye abarepublikani kumushyigikira mu rugamba rimwo mu butungane aharondera ko ibiharuro byavuye mu matora byohindukirira ku ruhande rwiwe akabandanya atwara. Perezida yatowe yavuze mu ndwi heze ko yamaze guhitamwo umushikiranganji w'ikigega kandi yizera ko aserukira abademokrate bose. Mu gihe Biden ari mu myiteguro yo kuba umuperezida agira 46 wa Amerika, Perezida Trump yaranse kwemera ko yatsinzwe. Ejo ku Imana, uwo mutegetsi yabwiye abayoboke biwe yifashishije urubuga rwa Twitter ko hazoboneka amajwi menshi cyane yibwe, asaba abarepublikani kongereza ingufu mu rugamba arimwo. Ariko urugamba rwiwe mu butungane nta vyamwa ruratanga gushika ubu. Imanza zishika 34 yarazitsinzwe canke arazisokoramwo, cane cane mu mareta barwaniramwo amajwi menshi ayo Biden asa n'uwatsinze. Umuryango w'ibihugu 20 bitunze kuruta ibindi ku isi vya G20 byaremeranije mu nama yejo ku munsi w'Imana ko bazokora utwigoro twose kugira urucanco rwa COVID-19 ruhabwe abantu bose ku isi. Ibi biri mu itangazo ryasomwe ejo ku munsi w'Imana ryasozereye inama y'iminsi ibiri. Umwami wa Arabia Saudite Salmani yuguruye iyo nama ku wa gatandatu asaba ibihugu vya G20 kwiyemeza urwo rucanco rugabanganywa ku rugero rungana ku isi. Umwami Salmani ashikirije ivyo mu gihe ku isi yose hamaze kwandura abantu barenga 58 million hamwe n'abababa 1,400,000 COVID-19 umaze guhitana, nk'uko bishikirizwa na kaminuza John Hopkins yo muri Amerika. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia yarahaye ikiringo ntarengwa c'amasaha 78 kuva ku munsi w'Imana inteko z'intara ya Tigre zizobe zishikanye canke zizokwibonere ko mu kugabwa ko igitero sindamusiga ko murwa mukuru w'iyo ntara Mekele. Umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yababwiye ko urugendo rwabo rwo gusambura ruriko rushika ku iherezo, abasaba kwishikana mu mahoro. Yababwiye indongozi z'umugambwe TPLF urongoye iyo ntara ya Tigre. Igisirikare cya Ethiopia kiri mu rugamba n'inteko zo muri Tigre kuva ku itariki ya 4 ku kwezi kw'11 igihe Abiy Ahmed yarungika abasirikare ba Ethiopia muri ako karere inyuma yo kubagiriza gutera ikambi yaho ya gisirikare. Abantu amajana baramaze kwasiga ubuzima, abandi bihumbi bahungira muri Sudani kuva ico gihe. Uruhagarara rwatanguye muri iyo ntara kuva ku itariki 9 z'ukwezi kw'9 nyene igihe iyo ntara yatunganya amatora inyuma yaho Abiy Ahmed afatiye ingingo yo kuyunguruza ku mvo z'ikiza cya COVID-19. Abagabo bitwaje inkoho barishe abantu 5 bariko barasenga bongera banyuruza 18 mu gitero bakoze ku musigiti mu gihe cy'amasengesho mu buraruko bushira uburengero bwa leta ya Zamfara muri Nigeria. Umuvugizi w'igipolisi muri iyo ntara Mohamed Shehu yavuze ko abasuma b'inka bashikijana bari ku mapikipiki bacucaguye amasasu ku bayisilamu bariko barasenga mu mihana yitereye y'Idutsen Gari muri komine ya Maru, aho abanyagihugu bari mu masengesho yo ku wa 5. Abanyagihugu ariko bavuze ko abayoboke bangana 30 banyurujwe n'abo bitwaje ibirwanisho. Uburaruko bwa Nigeria burakunze kubamwo ubwicanyi ukorwa n'imigwi y'abicanyi bibi bitungwa bakanyuruza abantu kugira babarekure bahawe amafaranga, ahandi bagaturira amazu inyuma yo kwiba ibifungurwa.
Aloyizi, urakoze kutugezaho aya makuru. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mutwumvira kuri FM 88 bice 9 ya radio Ijwi Riyobora. Mu Rwanda turi kuri FM 88 bice 3 ya radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Inahi Washington DC ne Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu ya mu gitondo. Mu gihe u Burundi bwifatanije n'ibindi bihugu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bw'umwana, abita ku bana bagendana ubumuga bufatiye ku bwonko bavuga ko abo bana akenshi uburenganzira bwabo butubahirizwa haba mu miryango bavukamo cyangwa mu baturanyi. Ngo hari n'abibwira ko abo bana batabona ko barimo gukumirwa, ariko impuguke zivuga ko ari ukwibeshya, ahubwo ko bashobora gukurizamo n'ubundi bumuga bushingiye ku myifatire.
Bajya abana baravyumva kandi birababaza. Wa mwana avuga bakamutenga akazamusubira bimwe navuga ace yinumira ubuntu bwe burahungabana kuko nuko barashobora kugira inyifato mbi nk'ukugumuka.
Uwo ni Frere Jean de Dieu Ngiye wanonosoye inyigisho zijyanye no kuvura hamwe no kugorora abana bafite ubumuga bufatiye ku bwonko, akaba n'umuyobozi w'ubuhinga mu kigo cyo ku Mutwenzi komine n'intara ya Gitega cyakira kikanafasha bene abo bana. Mu bijyanye kandi no kurengera abana mu Rwanda, Sena yasabye Leta gutangaza buri mwaka urutonde rw'abahamijwe icyaha cyo gusambanya abana kandi ibihano bahabwa bikiyongera. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Mu gihe u Burundi bwahimbaje umunsi mpuzamahanga wahariwe agateka k'abana, abita ku bana bagendana ubumuga bufatiye ku bwonko bazwi nk'abakeha bwenge bavuga ko abo bana akenshi uburenganzira bwabo butubahirizwa haba mu miryango bavukamo cyangwa mu baturanyi. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije abakunzi bayo muragezwa na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Nk'uko bivugwa na Frere Jean de Dieu Ngiye yanonoseye ivyigwa bijanye no kuvura hamwe no kugorora abana bafise ubumuga bufatiye ku bwonko, hari igihe abana bafatwa nabi mu miryango bavutsemwo bakanyegezwa bakisangiza canke bagatazigwa amazina hafatiye ku bumuga bafise mu gihe bategerejwe kwitwa amazina abereye nk'abandi bana. Frere Ngiye n'umuyobozi w'ubuhinga mu kigo cyo ku Mutwenzi komine n'intara ya Gitega, ikigo cyakira kikongera kigafasha bene abo bana kugorora ubumuga bwabo.
Kesha hari nk'ibyo tubona ugasanga nk'umwana ntibamuha nk'izina, ugasanga izina uwo mwana mu muryango bamuha izina rijanye n'ubumuga bwiwe, ugasanga ariko amwita ngo ni Kajisha Rutwe. Umwana wese aragerwa nuko bamuhamagara izina ryiwe. Dufatiye no kukaroga sanze ariko bariko aramufungurira mu bijanye no gufungura ko nibyo bya mbere mu magara y'umwana, abandi bagafungura akavanga aramusigariza kuko mbavuga ngo ni ntaha. Birasaba ku mwana atazi kurya ntanye bakamugaba inshuro nyinshi kugira ngo nabakwize naho nyine ntibaze bamuha ibidakwiye. Basana umwana yama ari mu kigo kwa usanga umwana ntibanamuharura mu bandi.
Uretse mu miryango no mu kibano abana barakumigwa n'urunganwe rwabo kuko hari gihe babatunga gatoke kubera ubwo bumuga, hari gihe abana bagereranywa n'abarozi gutyo bakabura uburenganzira bwo gukina n'abandi bana bo mu kibano.
Kibano kesha umwana ntihaja gukinira, kesha abandi bana bace bamutuma urutoki kujya batuma urutoki mu muryango wiwe kuko arabiyumvira ngo kumbure wabo abavyaye hari abiyumvira kwa ako kana ari nka karozi, biyumvira ati na karozi cyako kana n'agapfumu cyabaragatanze ko ibiheko ako kana bagatanze ko ikimazi ako kana babandi aho ntibamwakire bakace bashaka ko kina wenyene ntibamushengwe gire akinane n'abandi kuko bishimufasha gutera imbere mu by'inyifato.
Hari bamwe bibaza ko umwana bita umukihabwenge adashobora kubona ko ariko arakumigwa. Frere Ngiye avuga ko abiyumvira uko bihenda cyane kuko bene abo bana bababazwa n'ivyo bakoregwa ndetse bishobora gutuma ku bumuga bari basanzwe bafise hiyongera ko umumuga bufatiye kunyifato.
Nuko ugiye umwana rero tuko bamutse cyaka muvuga nabi bakapfa kuvuga ngo apfa kujya ngo cyangwa ntagira ubwenge ntacamaze ntacashoboye, bajya abana baravyumva kandi birababaza ku buryo bace bagira hace yongera ko bwa umuga twihora tuvuga bw'inyifato. Wa mwana avuga bakamutenga akazamusubira bimwe navuga ace yinumira ubuntu bwe burahungabana kuko nuko barashobora kugerageza kugira inyifato mbi nk'ukugumuka kumbura akigira ko amapipi cyangwa umwana ugasanga aragwana cyangwa umwana ugasanga aramenagura ibintu twamenya kandi ko nagenda n'ubumuga tukaheza tukamufasha no kwiyakira.
Abo bana iyo bafashijwe barashobora gutera imbere bakiga amashuri gushika kure, abatabandanije bakiga imyuga gutyo nabo nyene bagashobora kwibeshaho nk'abandi nk'uko bibandanya bivugwa na Furera Jean d'Odie Ngiye.
Ababyeyi kogira uruhara cyane kugira ngo umwana akundwe, umwana afashwe neza dutuma bwa bwonko ntibwo babwarononekaye bwose ari duce tuba twarononekaye n'utundi dutononekaye n'utundi bakabura. Iyo umwana rero bamufashe neza bituma bwa bwonko bukura neza butagira inzitizi, kuko umwana akiri mutonya arafise iterambere ry'umuvuduko. Birumvikana ko umwana yafashe neza akakiga nawe yiyakira, ugasanga umwana akagira iterambere ridasanzwe akagira, kuko nimba adakoresha ingingo mugabo ugasanga muvyo ubwenge arateye imbere ku byo ashobora kuja kwiga.
Kamwe mu turorero tw'abana bavukanye mwene ubwo bumuga ni Mugisha Chandel, umwana w'imyaka 14 yiga mu mwaka w'icyenda ku ishuri ishingiro rya Mugutu muri komine y'Intara ya Gitega. Uwo mwana amaguru yiwe ntagira ingufu n'izindi ngingo ziwe ntiziremye kuko yiga yicaye mu gakinga kabigenewe. Mugisha Chandel yimutse uw'umunani abo wa mbere mu ishuri nk'uko vyemezwa n'umwigisha mukurikirana Inamahoro Nora.
Abo wa mbere kuva mu windwi umwaka w'umunani hose abo wa mbere kandi bice byose twebwe turabyakira neza kandi turadohegwa bikaca biduha n'ingufu cyo kubandanya tubafasha. Mwisanze murazi kubikora ko igikorwa ntubona umwimbo kenshi uradebukirwa, ariko rero mwumve ko ni ibintu tujyohera umuga dukora dukunze atagahato, kandi no kuba uwa mbere no kuba aba mbere kwabo natwe turabishyiramo uruhare. Imana ikadufasha kuko dukoresha umwanya muremure. Yego,
Furera Jean d'Odie Ngiye asaba ababyeyi gufasha abo bana kwiyakira kugira ngo bumve ko ari abana nk'abandi, ivyo barinda ubumuga bufatiye kunyifato.
Arakoze Desiratunga Imana kuri iyi nkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Si mu Burundi abana bahohoterwa gusa. Mu Rwanda Sena yasabye leta gutangaza buri mwaka urutonde rw'abahamijwe icyaha cyo gusambanya abana, kandi ibihano bahabwa bikiyongera. Muri iyi myaka itatu ishize abana bagera ku 74,000 nibo bamenyekanye ko basambanyijwe bagaterwa inda. Abahohotewe batarageza ku myaka 10 bararenga 200,000. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezwa na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Asumutakaboye.
Komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri Sena y'u Rwanda niyo yacukumbuye iki kibazo, maze igaragaza ko mu Rwanda abana bakomeje gusambanywa baba abakobwa ndetse n'abahungu. Mu ngero nk'iyatanze komisiyo y'imibereho myiza muri Sena yagaragaje ko kuva mu mwaka 2019 kugera mu mwaka 2020 abana basaga 77 aribo bagejeje ibirego ko basambanijwe ku gahato mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Muri iyi mibare hagaragaramo abana bari munsi y'imyaka 10 bangana n'167, mu gihe abari hejuru y'imyaka 11 kugeza kuri 17 bo bagera ku 5,313. Ku rundi ruhande ariko imibare yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu bana basambanijwe bakabyarira kwa muganga muri iyi myaka itatu bagera ku 74. Ubushakashatsi bwakozwe na Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu bugakorerwa ku bana 200 nabo bwagaragaje ko abana benshi basambanirizwa mu ngo zabo ndetse no ku mashuri. Muri aba babajijwe abagera ku 118 basambanirijwe mu rugo, nabo 40 basambanirizwa ku mashuri, mu gihe abasigaye bagiye basambanirizwa mu nzira, mu modoka, mu mahoteli no mu nsengero. Sena igaragaza ko ukurikije imibare y'abasambanijwe bagatanga ibirego n'iy'abasambanijwe bagaterwa inda nk'uko byavuzwe na Minisiteri y'Ubuzima babyariye kwa muganga, bigaragara ko iki cyaha kigihishirwa. Senateri Umuhire Adrien uyoboreye komisiyo n'ibyagarukaho.
Komisiyo yasanze bituruka ahanini ku kuba mu miryango hagaragara guhishira abasambanya abana. Kabuzi yuko umuntu yasambanije umwana wo kwa runaka, ariko kugira ngo utange amakuru kugira ngo uwo muntu ahanwe biracyarimo ikibazo. Twabonye kandi hari abantu bagikemura iki kibazo binyuze mu bwumvikane, akabona n'umwana ni mubyara w'umwana wamuteye inda cyangwa se n'umwana bafitanye isano rera wasambanyije uyu mwana, akanga kubivuga bakagikemura mu buryo bwo kumvikana. Iyo ugereranije rero umubare w'abantu bakora iki cyaha cyo gusambanya abana n'umubare w'abahanwa usanga rwose umubare w'abahanwa ari mutoya.
Abasenateri bagaragaje zimwe mu mpamvu zikomeye zongera isambanwa ry'abana muri ibi bihe, batunga gatoki mu kuduka kw'ababyeyi mu burere abana babo ndetse n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga itagenzurwa. Undi senateri Uwera Pelagie na senateri Uwizeyimana Evode.
Urebye nko kuri YouTube cyangwa za Facebook uburyo ziteye, nta buryo bw'ubwirinzi ku bana babasha kuba bazigeraho bazikoresha. Umuntu wese ashyiraho inkuru uko ashaka, ushaka kuyifungura nawe akayifungura. Mbona hakwiriye kujyaho uburyo bwo gukumira abana batarageza muri iki gihe cyo kuba bakwemererwa, nk'uko hariho amategeko abuza abana bataragira imyaka runaka kunywa inzoga. Hakabaho n'ibituma abo bana batarageza icyo gihe badashobora kwaccessinga ku nkuru nk'izo ngizo.
Kompyuta yabaye nk'igikinisho umwana kinisha. Muri kwa kubura umwanya kw'ababyeyi baramwana baramusigira laptop. Murebe kuri YouTube urafungura ugahita ubona abantu bigisha uko imibonano mpuzabitsina ikorwa. Ibi bintu turabikontrola gute? Ninde muntu, ninde custodian w'ibi bintu?
Hari n'abasenateri bamwe bagaragaje ko ibihano bihabwa abakoze ibi byaha bikwiye kongerwa. Senateri Kanyarukiga Ephraim.
Ibihano byo gufunga imyaka 20 kugeza kuri 25 hakaba nubwo bigera kwa burundu yego. Ese iyi myaka 20-25 yaba wenda ari mike yakongerwa. Hari n'abafashe rero intera nini mu guhana gukomeza ibyaha, ngira ngo murabyumva. Hari n'abavuze ngo ufashe umwana ku nguvu bajye bamushahura.
Zimwe mu ngaruka zagaragajwe n'abagiye bakora kuri iki kibazo cyo gusambanya abana bakiri bato zakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ndetse n'imiryango yita kuri iki kibazo, haza ku isonga ko umubare w'abana basambanywa bakiri bato usanga imyanya myibarukiro yabo yarangiritse, abandi bikabaviramo guterwa inda bakiri bato. Ubuhamya bw'umwana w'umukobwa wabyaye atarageza imyaka 17 bugaragaza ubuzima bubi yanyuzemo burimo no gufungwa kuko yakuyemo inda.
Turongera turabonana n'irinda ya kabiri mbimubwiye nyina mbwira ndatariye ntekereza rero kuyikuramo koresheje imiti ya Kinyarwanda. Maze gukoresha imiti ya Kinyarwanda hashize nk'ibyumweru bibiri bibaye, wa muntu nyina mvamo arabivuga. Umwana biba ngombwa ko bamukura muri toilette twe twamusize.
Yari nimbugira icyo kintu
ndayigira cyane nk'iyo mbonye abandi ba mama nyine bahetse cyangwa baza kunsura. Ntabwo natinyuka kuvuga tureka turebe umwana.
Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo gihora kivugwa n'inzego zinyuranye, Sena y'u Rwanda irasaba guverinoma gukora no gutangaza buri mwaka urutonde rw'inkiko zahamije burundu icyaha cyo gusambanya abana kandi rukagezwa mu nzego zegereye abaturage ndetse hagashyirwa mu mihigo y'ingo no mu mihigo y'inzego z'ibanze ingamba zo gukumira iki cyaha no kurandura burundu ikibazo cyo gusambanya abana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino, turahera mu Burundi. Nirushanwa rya basketball mu Burundi ejo ku cyumweru nibwo hasojwe imikino igice cya mbere. Umurwi Kerne warangije iyo mikino udatsinzwe na rimwe. Kizigenza uwo murwi amenyesha ko byose biva ku ishyaka ry'abakinnyi bagize iyo kipe. Ni inkuru dushyikirizwa na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Kuruno w'Imana, umugwi wa Kerne watsinze Mutanga United ku minota 77:53. Uwo mugwi ucusozera inkino z'igice cya mbere cy'iganwa Fazale udatsinzwe na rimwe. Uwo mugwi mu minsi yeze waharugwa mu migwi iba yabaye uri mu yatangaje abakunzi ba basketball mu Burundi. Alvin Ninziza, Kizigenza wa Kerne, amenyesha ko ata kintu kinini basumbye iyindi migwi bahiganwa atari ishaka riranga abakinnyi.
Nibaza ko ahanini icyakoze ni uko abakinnyi bose bumva bakora bo participa muri ekipe bakumva ko bafise icyo baterera. Umwe wese afise icyo aterera ku nguvu afise akazana kugira Kerne ishobora gutera imbere.
Muri izo nkino zo gusozera icyo gice cya mbere cy'iganwa rya basketball Bujumbura, Jimukana yatsinze Aigle Noir ku minota 79:53, Dinamo itsinda Muzinga ku minota 68:53, mu gihe Urunani rwatsinze New Star ku minota 59:58 mu rukino rutari rworoshe na gatoya. No mu bigeme barakinye aho mu rukino rwari rwitezwe cyane, Gladiators yirahiye Legazel mu kuyitsinda ku minota 68:52. Claude Ndayiragije amenyereza uwo mugwi aratubwira icyo basumbije Legazel.
Turamaze kubona ahantu kenshi bakunze kudutsindira tuva iyo batugirize ko press bayigeje kwinjiza pane. Twaragerageje kuvyiga mu matrenoma byaradusabye igihe, ariko naragerageje kubereka ingene dushobora gukasa iyo pressing baba bariko baragira. hama n'ibintu byo kwiprecipita twabigabanyije kubera kenshi wasanga twiprecipita ugasanga imipira barayidutwaye trefasima akabona amawokazi yo kugira badusinde naho twatravaye cyane hama no kuri kote fiziki twaragize fiziki nyinshi turasaba bakiri bato twatravaye bagerageje gufata bajya ba eriye babo n'abamenere ko twararavye dusanga aba eriye babo cyane baradutsinda amapanye menshi kurusha bajya bakinira munsi ya panye
alain barutwa nayo amenyereza le gazelle aremera ko barushijwe akamenyesha ko asigaye ko bikosora
kuri kote ya gladiators abona yuko baturushije ishaka baturushije combativite mu kibuga bigeze barasha kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma ama kontroma y'abakinnyi banje ubona yuko batanguye match timidima hamwe ubona yuko binjira mu kibuga timidima baguma bibaza ati biravayo kumbe uri kuragombora hajya uti nguvu nyinshi cyo bituma memve la fe wabonye yuko bagaragaje faiblesse za fizike ihiganwa rirabandanya ni match ya mbere dutsinzwe acyariho phase rotu tugiye kwikonsantra tuyikine neza
umupira w'amaguru naho ihiganwa ryarabandanije ku ndwi ya 11 inyuma yo gutsindwa na Burundi Sport Dynamique igitsindo kimwe ku busa umugwi wa Olympic Star w'imuyinga waciye utakaza ikibanza cya mbere vyifata kibanza biturutse ko Aigle Noir yari mu kibanza cya kabiri yatsinze Les Elephants ibitsindo bibiri kuri kimwe uwo mugwi wa Aigle Noir waciye ukwiza amanota 21 mu gihe Olympic Star ifise 20. Uwundi mugwi ubandanya kwitwara neza muri iryo higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ni Vitaro ya Olivier Niyungeko yatsinze Bumamuru ibitsindo bibiri ku busa n'urukino rwa gatanu uwo mugwi utsinze wikurikiranya ku Vurunse Olivier Niyungeko nk'umumenyereza mu gihe rero uwo mugwi ugeze mu kibanza cya gatatu no gutwara ihiganwa muri Vitaro bamenyesha ko bishoboka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Dukomereze noneho ku yandi makuru ya siporo n'imikino mu Rwanda mwayateguriwe kandi mwaragezwaho na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda.
Mu mupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu habaye umukino wa nyuma muri championnat y'icyiciro cya kabiri. Ikipe ya Gorilla FC niyo yatwaye igikombe itsinze Rutsiro FC bitego bibiri kuri kimwe. Ni umukino wabereye kuri Stade National Amahoro i Remera. Aya makipe abiri Gorilla FC na Rutsiro FC yahuriye kuri final ni nayo azazamuka mu cyiciro cya mbere muri championnat izatangira ku itariki ya 4 kwezi gutaha kwa 12. Ku ruhande rwa Rutsiro FC umutoza Gaspar Munyeshema avuga ko kubona uburenganzira bwo kuzamuka mu cyiciro cya mbere ari urugamba rutari rworoshye.
Ndishimye cyane n'undi ari we wese kandi uretse nanjye n'undi ari we wese yakwishima gukora amateka nk'aya ngaya kuva mu cyiciro cya kabiri kujya mu cya mbere ibi byose ni ibyishimo byari bigoye byari byogoye guhera kera kose hivangamo na korona na ekipe yose ubona ko mu cyiciro cya kabiri yose yashyizemo imbaraga so byari bigoye kuva mu itangiriro.
Umuyobozi w'ikipe ya Gorilla FC ari nawe wayishinze umuherwe Yusuf Mudaheranwa ashimangira ko ikipe izabihagaze neza mu cyiciro cya mbere.
Ndishimye cyane ku buryo budasanzwe kuko ni ibikorwa twakoze icyo twifuzaga ni ikingiki kandi tukigezeho. Ubu ngubu ikiriho ni ukureba aho dukeneye abakinnyi muri soko y'ikipe ari nziza abakinnyi dukeneye ntabwo barenze batatu hagati ya 2 na 3 kugira ngo dutangire hanyuma kandi tugakomeza kuyitegura neza nk'abagiye mu cyiciro cya mbere cyane cyane ko tutifuza kujya gusura icyiciro cya mbere ngo tugaruke.
Mu mukino wa basketball ejo bundi kwa gatatu mu nyubako ya Kigali Arena i Remera hazatangira imikino y'amajonjora mu matsinda ku makipe y'ibihugu mu rwego rwo gushakisha itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket naryo rizabera mu Rwanda umwaka utaha. Amakipe amwe n'amwe yatangiye gusesekara i Kigali. Amatsinda atatu niyo azahurira mu Rwanda bisobanuye ko amakipe yose hamwe ari 12 kuko buri tsinda rigizwe n'amakipe ane. Itsinda A ririmo Repubulika Centrafrika, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Madagascar na Tunisia. Mu itsinda B dusangamo Senegal, Kenya, Angola na Mozambique, naho amakipe ari mu itsinda D ni Rwanda, Nigeria, Mali na Sudani y'Epfo. Itsinda E ryo rizakinira mu mujyi wa Alexandria mu Misiri, rikaba rigizwe na Misiri, Maroc, Cape Verde na Uganda. Imikino yo mu itsinda C yabereye i Yaounde muri Cameroon mu kwezi kwa kabiri, ihuza Cameroon, Cote d'Ivoire, Guinea Equatorial na Guinea Conakry. Tunyarukiye mu mukino wo gusinywa ku magare, umukinnyi w'umunyarwanda Moise Mugisha yarayegukanye isiganwa ryitiriwe Madame wa Perezida wa Cameroon Grand Prix Chantal Arabia. Uyu musore usanzwe akinira ikipe yitwa Saka ya hano Kigali yatangiye guca amarenga yo kwitwara neza muri risiganwa ubwo yegukanaga agace karyo ka mbere kwa gatatu y'icyumweru gishize agaragaza ubudatsimburwa yegukana n'agace ka kane akomerezaho kugeza ku ndunduro. Moise Mugisha arimo kwerekana ko afite ahazaza heza mu kino kunyonga igare dore ko ari we wegukanye umwanya wa kabiri mu isiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu Tour du Rwanda muri uyu mwaka w'2022. Abakinnyi batandatu ba Team Rwanda bari baserutse muri risiganwa Grand Prix Chantal Biya ni Moise Mugisha ari nawe waryegukanye, Didier Munyaneza, Samuel Mugisha, Joseph Areruya, Renus Uhiriwe na Patrick Byukusenge. Umutoza wayo ni Felix Sempoma. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Nshuti banywanyi baradijwe rya Amerika ibiganiro twabateguriye bigeze ku musozo. Tubashimiye cyane ko mwateze amatwi, nshimiye kandi abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubibagezaho. Fasil Gebeho ni we washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe mwese aho muri hose. Mukomeza kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Tubarakiye n'ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nemujye kurari ko Radio Ijwi rya Amerika bagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye n'ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuhindi zarateye igikumu ku masezerano mashasha yo gufashanya mu byerekeye kwivuna abansi. Ayo masezerano yatewe ku igikumu mu rugendo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo aheruka kugira mu Buhindi ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi Mark Esper. Ayo masezerano azorekurira igisirikare cya Amerika n'icy'Ubuhindi gusangira amasanamu y'amakarata na satellite. Ivyo bikazokomeza ugukorana hagati y'ivyo bihugu bibiri. Mike Pompeo avuga ko Amerika n'Ubuhindi biko bikomeza gukorana hagati yavyo bifatiye ku bibazo biterwa n'umugambwe wa gikomunista w'Ubushinwa.
Our leaders and our citizens see with increasing clarity that the CCP is no threat to democracy, the rule of law, transparency.
Pompeo ati abayobozi n'abanyagihugu bacu batera babona neza kurushiriza k'umugambwe wa gikomunista mu Bushinwa udacuditse na demokrasi, ubutegetsi bugendeye ku mategeko, gukorera mu muco hamwe n'uburenganzira bwo kugira uruja n'uruza mu mazi bahari Pacific, inkingi y'ubwigenge n'iterambere y'akarere gaturiye Indonesia na Pacifica. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Mike Esper avuga ko mu gihe amakungu ahanganye n'ikiza cya COVID-19 n'ibindi bibazo bijanye n'umutekano, ugukorana hagati ya Amerika n'Ubuhindi birakomeye cyane kuruta imbere yaho mu mugambi wo kubahiriza umutekano n'iterambere ry'akarere n'amakungu.
15 years after the conclusion of the first US-India defense framework, the defense ties between our two nations remain a key pillar of our overall bilateral relationship.
Espe avuga ati nyuma y'imyaka 15 habaye amasezerano ya mbere gukorana mu bijyanye n'umutekano hagati ya Amerika n'Ubuhindi, imigenderanire hagati y'ibyo bihugu ni inkingi ikomeye y'imigenderanire rusangi hagati y'izo mpande zibiri. Bifatiye ku mugambi n'inyungu bisangiye, ibyo bihugu birakorera hamwe mu byerekeye gushigikira karere ka Indonesia na Pacifica kigenga kandi kuguriye kuri bose, cyane cyane umuntu arabye ibikorwa by'agasomborotso no guhungabanya umutekano witera byiyongera by'Ubushinwa. Mark Esper avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye kwiyemeza ku byerekeye gukorera hamwe n'Ubuhindi mu bijyanye n'umutekano hamwe no kuganira uburyo bw'ukwagura ugukorana mu byerekeye umutekano mu karere, haba mu bya gisirikare cyangwa mu bucuruzi bujanye n'ibyo kwivuna abansi. Ivyo birimwo ugukorana mu byo kwivuna abansi gutera kwiyongera mu ibahari Indien mu karere ko mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Aziya no mu karere kose gaturiye Indonesia n'ibahari ya Pacifica. Ukwiyongera kugufashanya mu byo kwivuna abansi hagati ya Amerika n'Ubuhindi byibonekeje mu myimenyerezo iherutse kuba hagati y'igisirikare kigwanira mu mazi cy'Ubuhindi n'igisirikare cya Amerika gikoresheje ubwato butwara indege z'ingwano USS Nimitz. Byongeye Amerika yarahanahanye amakuru yerekeye ibya gisirikare n'Ubuhindi kabiriko ikora kugira ishireho uburyo bwo gusangira amakuru mashasha ku byerekeye kugwanya abakoresha ibyuma nyabwonko kugira abakuru ubugizi bwa nabi hamwe no kongereza gufashanya mu byerekeye gukorera mu kirere kugira ibyo bihugu bihangane n'ibibazo biriko byibonekeza muri iki gihe. Ugukorana hagati ya Amerika n'Ubuhindi, ibihugu bikomeye cyane mu bijyanye na demokrasi kurusha ibindi ku isi, kubandanya gukomera no kwiyongera cyane.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and